mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidene Yongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi
Mwaramutse Fideli ayabandanya vugwa cyane ni amatora muri Kenya leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahanuye abanyakenya ibasaba kuguma batekanye no kwirinda gusunikirwa mu migumu uko ni nyuma yaho William Ruto atangarijwe ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu nyuma uwo bari bahanganye Raila Odinga avuga nawe ko ibyatangajwe ari imfagusa muvugizi ubushyiranganje bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Ned Price yasabye impande zose gukorera hamwe kugira batorere inyishu ikibazo kivyavuye mu matora mu nzira zitekanijwe n'amategeko Amerika isaba kandi abakuru bose b'imigambwe kubandanya bahanura abanywanyi babo kuguma batekanye no kwirinda ico cyose cyotera uruhagarara mu gihugu muri ibi bihe by'amatora Odinga yarushijwe na William Ruto amajwi angana 230,000 angana n'ibice biri munsi y'amajwi 2%. Odinga w'imyaka 77 y'amavuka akaba n'inzobere muri politike muri Kenya yavuze ko yibwe amajwi ari kuko azokwitwara muri sentare ntahinyuzwa yavuze kandi ko yibwe no mu matora yabaye imbere yaya mu karere k'ibiyaga binini igitero kwicukuriro ry'ubutare bw'inzahabu cyahitanye abantu 16 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kabiri Asani Ngajole umukuru wa societe civile mu karere ka Mambisa yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho Codeco ari wo Cooperative pour le Développement du Congo binje kwicukuriro ry'ubwo butare mu mihana y'isumbu hagati y'amasaha ya saa 10:00 na saa 12:00 z'agatondo muri ako karere yavuze kandi ko bica abasivile bagizwa hanini n'abarimyi hamwe n'abakora kuri iryo cukuriro ry'ubutare hafa abantu 12 hamwe n'abasirikare 4 umuvugizi w'isirikare cya Congo Jules Ngongo yaremeje urupfu rw'abo basirikare 4 ariko ntiyatanze igitigiri cy'abasivile bahasize ubuzima igisirikare cyavuze ko mu ndwi iheze abantu 4 bishwe hamwe n'abakozi 2 b'abashinwa banyurujwe muri ako gace nyene inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare hamwe n'abagwanyi uwo muhari Codeco muri Afrika kandi ni muri Zimbabwe aho ikiza cy'ingwara y'agasama cyateye muri icyo gihugu kimaze guhitana abana bashika 157 hamwe n'abandi barenga 2,000 bakigwaye muri icyo gihugu umushyiranganji wo kumenyesha makuru Monica Mutsvangwa yabwiye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya 15 z'uku kwezi k'umunani abamaze kwandura agasama bashika 260 barimwo nabo bana 157 bahasize ubuzima Mufusangwa yavuze ko leta igiye gutangura isekeza cyo gutanga urucanco rw'agasama no gusaba leta amafaranga yihutirwa mu kigega cy'intega bizoza kugira bacandage icyo bacandage kandi bahangane n'icyo kiza ubushyiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko iyo ngwara yakwirakwiye ivuye ku isengero ryari rikoranyemo abakristo benshi muri Liberia kandi muri Afrika kandi muri Liberia Perezida George Weah ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse abategetsi 3 bo muri leta yiwe bazira kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta uko ari 3 bashizwe ahagaragara na leta zunze ubumwe za Amerika abahagaritswe ni Nathaniel McGill mukuru w'abakozi bo mu biro bya Perezida Weah mushikiriza amanza mukuru wa Liberia Seyman Sirenius Sefus hamwe na Bill Twehwai umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibivuko nk'uko umuyobozi ajejwe ikigega cy'Amerika yabivuze ku munsi wa mbere. Perezida Weah yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo bategetsi bavugwa ko abona ko ari ukuri aca ahitamwo kubahagarika mu buzi kugira batohozwe ko. Hanze y'umugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres ategekanya kuzobonanira mu burengero bwa Ukraine hamwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ndetse na mugenzi we perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko uwo mubonano uzoba ku munsi wa kanejo kandi ko perezida Zelensky ariwe yatumye ko abo bategetsi batatu bari mu mugwi w'abategetsi bane bateye igikumu ku masezerano yo kongera kureka ingano ziri mu bivuko vya Ukraine zigasubira gushogwa mu makungu. Guhagarika gushora izo ngano kwatumye ibiciro by'ibifungurwa ku isi byiyongera ku isoko mpuzamakungu. Kigo cha unichita kubifungurwa PAM cyavuze ko imiliyoni 345 z'abantu mu bihugu 82 ku isi bageramiwe n'inzara kubera ubukene bw'ibifungurwa. Ku munsi wa gatanu Antonio Guterres ategekanya kuzokwishikira ku kivuko cy'i Odessa aho ubwato bwibutwaye ingano bukunze kwandurukira kugira yirabire uko byifashe. Ku munsi wa gatandatu naho azoce aja Istanbul muri Turukiya.
Urakoze ya Rais Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi yaje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho umugwi w'igihugu watunganije amatora muri Kenya utangarije cese ko William Ruto ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%. Uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora Raila Odinga yateye ivyatsi ivyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bishyise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri.
Birababaje gatoya nk'uko abantu bose bavuga yuko amatora yageze neza, ari Odinga ari Ruto arabandi bose bahanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba.
Uyo ni umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru Atanazi Karayenga ari Paris mu Bufaransa, avuga ko ingingo ya Raila Odinga yo kwiyamiriza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Inyuma y'uko William Ruto atangajwe icese ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%, uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora Raila Odinga yateye ivyatsi vyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri. Twavuganye na Atanasi Karayenga, umuhinga mpanuzi wa jambo, ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa, yavuze uko yakiriye ibyatangajwe na Odinga.
Birababaje gatoya nk'uko abantu bose bavuga yuko amatora yageze neza, ko abakenya baje gutora mu mutekano nta ngere, naho bavuga yuko abakenya basaje benshi gutora mugabo ntibari bake ko bavuga ngo ni 65%, ariko birababaje kubona yuko amatora asa n'ayagenze neza avamo amatati, bakavuga yuko Ruto naho yasinze afise amajwi makenya. Odinga urumva yabihakanye, mugabo twizere yuko ari Odinga ari Ruto arabandi bose bahanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba, atangwano aca mishamirano, borindira bagashinga urubanza, bagasaba Cour Supreme gasambulamanza, ikavuga yuko Ruto yasinze canke yasinzwe mugabo umutekano, kuko burya abo muri Kenya aracafise imvune y'amatora y'2017 harabaye amatora nk'ayo nyene, hanyuma ivyavuye mu matora baravyanka bamwe abandi barabishigikira, hanyuma havuka ingwano, barabonye ko ari abantu benshi vyapfuye. Umuntu yokwifuza yuko abanyakenya batasura mu ngorane nk'izo.
Ku ruhande rwa Ruto yishyuye gute ku vyatangajwe na Odinga uno munsi?
uwavuga ati twasinze abanyagihugu batobatse twasinze ati ojinga na uhuru twenyasa nyene ati bo bava mu miryango y'abantu batunze cane vyagaragaye yuko umuntu atagiye yava nk'uko babivuga ashobora gusinda agashikirage twari igihugu ca Kenya ni ciza cane mugavuga ati hamwe hoba hariho abantu batashimye ivyavuye muri aya matora ati ntaco bazoshinga urubanza turindire jewe mbona ko yavuze neza cane abwira ati ni umutekanye hazobe uruhanza ku rubanza rwa Gasamburamaza ruzoheza rupfuyere yuko yasinze cyangwa yasinzwe
muravuze ko yatangaje ko atava mu miryango ikize ya Kenyatta Uhuru Kenyatta na Raila Odinga uravye imigambi yashikirije mu ijambo yashikirije itangaje cyose ko ariwe yatsinze amatora muri make ubona iyo migambi ayishize mu bikorwa ari ikintu cyofasha Kenya gutera imbere
imigambi yo ni myiza na Odinga arafite imigambi myiza bose bari bafite imigambi myiza burya igihamba abiyamamaza bashaka gutwara ibihugu bafite imigambi nahitsosa mugabo nka kenshi usanga ari imigambi myiza igihambaye burya ni uko abanyakenya bonyene bubwira bati uwo muntu turamwizeye natuje imbere aturongore azushikirize mu nzira y'amajambere amaze mu nzira y'amahoro dutere imbere urabona ko Kenya n'igihugu gihambaye cyane mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane muri kariya karere k'iwacu ni igihugu cotubera akarorero ni igihugu cotubera isoko ni igihugu cotubera ababanye n'abagenzi n'inshuti urumva turakeneye amahoro twese turakeneye amajambere rero ijya migambi yapfuse ngo yasinze ruto cyangwa yasinzwe Odinga yari myiza byose byari byiza ariko baze batware mu mahoro batwarire bose
murakoze yari Athanase Karayenga umuhingana mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari i Paris mu Bufaransa tubariko turavuga ku byavuye mu matora muri Kenya ni byashikirijwe na Odinga yatsinzwe muri aya matora turabashimiye
urakoze cyane nawe kuba wantumiye
tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Nairobi muri iki gihe
Claver niyo nkuru ama telefone yacu turumva atari ko arumvikana neza ugerageze urabukunze uhagarara ariko ndana kugira ko nkubaza akabazo ka kabiri inyuma yaho Raila Odinga avugiye ko atemeranya ivyavuye mu matora atagaciro abiha urundi munye politike aragira ico atangaza kuri uno mugoroba anye politike muri ko muravuga na bimenyesha makuru bariko babivuga ku iki eja hukera bize iki
abo tuko tuvuga na aba ni politiki cyangwa ni shuko pari ba kandi ariko ni hamwe si bavuga ko bagize ko centare nta ibyo bwa ni cyangwa ndabwo mu matora akaba igice kigira kabiri aho Raila Odinga byo kibira mu matora kandi ngo atemera yatangaje ko yatsinze mu matora ya Ruto bakavuga bati naho bazo kibira mu matora cyo kabiri ubugira mu Ruto atsinze mu tsinda nuko muri 2010 n'indi amatwe yomo urutenga tafashira naho ko yari yatsinze ubwa mbere ariko icyo no kumenyesha ko buri kintu cyose ari kubuga kudasanzwe no kumenyesha ko kuguma karitsiye ari ahitwa matahe ndera hasanzwe hari abayoboke benshi ba Raila Odinga ushaka saa aramza indile kwa ashoba kwa imburu nuko jaba hizwa hizwa kitsumu ahatu nze alapine mabarabara ama mpucho kimkanga hizwa mpucho kikakasera hizwa kikoza amoto hizwa ayo makarche adili ngiyo adili kwa ashoba
hanyuma Raila Odinga ategekanya gutanga ikirego ciwe mu butungane ryari haitu ya buze
ya buze mwisi aliko ya bideko mwisi kora aliko kwa yeni za afite yuko amatora bide akambeko afatida kubari wa bide mwande bide mwande mwande akambati kusi mwande umuguri utani amatora bende jiko amatora yige ati mwande ka nani mwande kisa mwande 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 mwande
urakoze pia Claver Niyonkuru ngaho I Nairobi muri Kenya
muri cyo gihe William Ruto yatowe kuba president wa gatanu wa Kenya ni muntu ki nivyo mugenzi wacu utimishimwe atubwira
William Ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka Rift Valley mu karere ka Eldoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu Ruto yavutse mu mwaka wa 1966 ubu afite imyaka 55 y'amavuko yaramaze imyaka 10 ari vice president wa Kenya Ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri Kenya yatangaje ko Ruto ari ugiye kuyobora Kenya nyuma yuko ari we wari umaze gutangazwa ko yatsinze intsinzi ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko Ruto ari we watsinze bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo uwo bari bahanganye muri amatora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri 2007 yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari watsinze amatora y'icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyokomuntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku 1,200 naho abagera ku 1,600 bakavanwa mu byabo urubanza rwe rwasheshwe muri 2016 ubwo yari amaze kuba vice president icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki William Ruto yavukiye ahitwa Samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Eldoret mu karere ka Wasim Gishu ari iwabo Ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu yize amashuri abanza atambara inkweto ababyeyi ba William Ruto ni abakristu b'abaprotestanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korali abazi Ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko Ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa Ruto yasaga ari nk'umutabazi wabo inshuti za Ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajya agahingamo ibigori Ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye mu mwaka w'1980 William Ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya Nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki mu mwaka w'1997 yahanganiye na Leban Chesil umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoret uyu Chesil yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa president Daniel Arap Moi ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cy'umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabishwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto. Abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane. Bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazi y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza. Yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba. Benshi mu banyeshuri biganye na Ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka. Umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo, bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi.
Ijya hirya ariko mata niki mwinyegera ariko aba nyabwo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhuri muhugu
yego rata uri umunyarushangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
kabira si muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa. Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi bafise amahinguriro atandukanye arimo ayahingura ibitegwa kama bakabikuramo ivyo gufungura, kunywa, kwisiga n'ibindi. Bavuga ko ivyo bakora asanga bizimbya cyane gusumba ibigurirwa hanze y'igihugu. Ivyo bituma isoko ryabo ritaronka abaguzi. Basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Inkuru ya Thierry Ve ndayishimiye ari Kigali.
Karire Kinyana Ginette ni umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa Karire Product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu Burundi birimo ibyo kunywa, kujya, kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye. Ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu cya Canada nk'uko yabitangarije Ijwi rya Amerika. Yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu co bita matière première, bisigura ko na yandi ma produit baba bongeyemo ku buryo biba bifite kalite nziza ijana ku ijana. Ariko nawe bimeze gutyo, uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze. Uku ni kabisigura
kandi twebwe dushaka ama produit naturel, ama produit kama adahirimo bya bindi by'ubumara by'ama produit chimique by'ama produit. Twe dukoresha ibintu bifite kamaro kanini ya ku magara y'abantu. Iyo tuba twahinguye ku bintu bivuye ino
ndizeye eme na warongo ihinguriro rikoringwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashure. Avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'urwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira. Gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege. Agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cyane cyane bafite amahinguriro mu gihugu. Uku ni bisigura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Cyambe na mbere ni ugushikira hanze cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyirahamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye. Ikindi cya kabiri ni uko twumva ko ukundi ko dushikiwe. Iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanyije ibintu bikurirwa hanze biratubabaza. Dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyirahamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa tuyohera hakwizigura hanze.
Abafite amahinguriro atandukanye mu Burundi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cyane cyane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze, kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu. Ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo. Aha kandi banasaba ko ikigo kijeje iterambere mu Burundi ADB cokorana n'ikigo OBR kugira ngo batakwe amafaranga y'umurengera na cyane cyane bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashyirahamwe yabo.
ADB iratworohereza kugira dushinge amahinguriro guca ukurikiranwa cyane n'ikigo OPR. Umuntu aturiho ikigori abona ko amaprodui yose ameze cyo kimwe. Kosmetike yahinguwe ku matiere premiere yo mu Burundi kandi ari sapfosi ari naturel, si cyo kimwe na kosmetike yavuye hanze yakoreshejwe amapudre cyangwa ibintu chimique sintetike.
Ibyo bivugo n'abafite amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo kubikorerwa mu gihugu basanga bizimbye.
Erega ibintu byose bidandazwa ngaho bujumbura byinshi bibahanze. Ibikorerwa ngaho n'abasanga bizo bishyirwa sanga timba kugira ngaho.
Kuri ibi bibazo byose ikigo kijeje iterambere mu Burundi ADB hari nacyo gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashyirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata cy'ubudandaji bwabwa imbere mu gihugu no hanze yacu mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukura intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye. Didasinge Ndakumana arongoye ikigo ADB.
Gufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya n'ibindi bisata biraba byerekeye abanyamitahe gushyigikira ibyo byandahiraburika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ibeho.
Icyo kigo ADB kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cyane cyane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. ADB kandi ikaba yaramenyesheje ko amashyirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku 5,105 yategekanya guha akazi abashika ku 19,365 n'amajana 3,636 mu mwaka w'2020 ushyira 2021 ashika ku 4,248 mwaka w'2021 ushira 2022 naye akabategekanya guha akazi abagera ku 18,994 n'4,994. Amashyirahamwe amaze kuronswa imusha muri uyu mwaka ashika kuri 50 gusa akaba aguriyemo ayajyanye n'uburinyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu. Muri ayo ay'Abarundi akaba angana na 48 bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na 81 n'ibice 2%. Ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 616 no guha akazi abarenga 400 nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kibitangaza. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Juti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programa za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugibihe byiza.
Tawara Tawara Bantu bawe Tawara Rengera 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 Bantu bawe Rengera
Mana yirebere ma tinjinga tataka utureba ni ibuwe ni neza abana niwe uwasubize mine umabanzize
Yeah.
Para correr.